Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika irabandaje kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatatu tariki 20 y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2019 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Iyo maze kumenya yuko ngwaye nkamenya ko ari we yanyandukije, naciye nibaza nti nawe nyine ntiyabinyoye mu mazi, ntihajya kwihangana n'ibintu bigoye. Sinashoboye kumufata nabi, abishika n'uwo munsi ndamufashe neza.
Uyo ni umukenyezi umuntu aragitega navuga ukuntu yakiye inkuru imenyesha ku mugabo wiwe yamwanduje umugira wa sida. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje ekipe Burundi hamwe na ekipe mu gihugu cya Congo Brazzaville, hamwe n'inkuru y'abana babigeme bapfunzwe bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Amakuru tuyatangure ku rukino rukomeye rw'umupira w'amaguru ruri muri za nkino zo gukuranamwo kugira ngo haboneke imirwi izohiganira igikombe ca Afrika c'imirwi nserukira gihugu y'abasore batarenza imyaka 23. Muri urwo rukino rurangiye mu kanya rero, umurwi w'u Burundi wanganije n'umurwi wa Congo Brazzaville. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikubanye nka yarishikiye ahabereye urwo rukino. Muri neza Evariste.
Neza Frederic.
Urwo rukino rwabereye hehe?
Urwo rukino rwabereye ku kibuga Prince Rwa Gasore kiri mu gisagara cya Bujumbura, hagati na hagati rwatanguye igihe cy'isaha cy'icyenda z'umuhinga mukuru n'uwa gatatu ukwezi kuvuga. Rero rwahuje umugwi serukira gihugu wa Congo Brazzaville n'umugwi serukira gihugu w'u Burundi ntama mu rugamba ni muri za nkino zo gukuranamo kugira ngo hazoboneke imigwi izohiganirwa igikombe cy'abatarenza imyaka 23, izo za nkino zikazobera mu minsi iri muri uyu mwaka nyine wa 2019.
Ze gute muri urwo rukino?
Ingo rukino ukuntu rwagenze rwatanguye imigwi yose iboneka yuko iri gukina umupira ku rwego rwo hejuru professionnel mu Gifaransa, kuko ku ruhande rw'u Burundi bagerageza gusatira nyuma ha Congo Brazza bakazibira, abakinnyi ba Congo nabo bagasatira basugereza umugwi serukira gihugu w'u Burundi. Byabonetse yuko rero iyo migwi yari kuzugurungana yanganije urukino kuva mu gice cya mbere gitangura gushika urukino rurangira.
Kizokurikira ni ikihe?
Ikigiye gukurikira ni uko iyo migwi uko ari ibiri igiye kwitegura urukino rwo gusubiza ruzobera ku munsi wa gatatu w'ibyiza, ni ukuvuga n'imundwi imwe ku igerekero rya mbere rya gatandatu kuno kwezi kwa gatatu hariya i Brazzaville muri Congo. Ku ruhande rw'u Burundi umumenyereza Omar Ntategero akaba yamenyesheje yuko yiteguriye we n'umugwi wiwe biteguriye gukina neza mu rukino rwo gusubiza. Ahantu kubwira Fredi ni uko umugwi serukira gihugu w'u Burundi kenshi ukinira muhira udakora vyiza, ariko rero umugwi serukira gihugu w'u Burundi urakunda gukura inzizi hanze. Ku ruhande rw'umugwi serukira gihugu wa Congo Brazzaville umumenyereza Elia akaba yamenyesheje ko nawe agiye kwitegura, akaba mbere yashikirije yuko kunganya i Bujumbura ubusa ku Burundi n'umugwi serukira gihugu w'u Burundi ari intsinzi, nawe nyine akavuga yuko mu rukino rwo gusubiza byaka byakunda ategerezwa kurutsinda.
Uravye ukuntu inkino zagenze, icigwa mubona ko nka ekipe y'u Burundi yoba yahakwereke?
Ikigwa umugwi w'u Burundi uteza kuhakura ni uko utegerezwa mu kwitegurira inkino mpuzamakungu, utegerezwa gukina inkino zo kwipima, inkino za gicuti n'imigwi yo muri kano karere. Ahantu kubwira Frederic yuko umugwi ntama mu rugamba nta rukino na rumwe wigeze ukina rwo kwitegura. Ariko rero tubajije mumenyereza Omar Ntategero icyo byaba byaravuye ko wowe yishuye ko abakinnyi bari basanzwe bari muri shampiyona y'igihugu batakanye bari kuronka ko gukora iyo myimenyerezo gukina inkino za gicuti. Ariko ku rundi ruhande twabajije mu bushikiranganji bw'inkino n'imicakama canke muri federasiyo y'umupira w'amaguru bakatwishura yuko ata buryo bukwiye buhari bwo kugira ngo umugwi serukira gihugu ushobore kuja kwipima n'indi migwi yo mu karere. Ni uko rero ingorane umugwi ntama mu rugamba ufise ahantu z'uko rero amakuru dufise umugwi wa Congo Brazzaville wo waje Bujumbura urugiye gukina urukino rwo kwipima n'umugwi wo mu gihugu cya Gabon, aho rero wari watsinze umugwi wa Gabon ibitsindo bitatu ku busa.
Evariste, turagushimiye cyane rwose kuri aya makuru uheje kudushikiriza yerekeye urukino rwarangiye mu kanya. Urakoze.
Urakoze nawe.
banyuranye bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ishirahamwe rihanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ryasohoye itangazo kuri uyu wa kabiri risaba ubutegetsi bw'u Burundi kurekura abanyeshuri batatu bapfungiwe mu ntara ya Kirundo bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo n'inkuru ya Eroge Wilikaneza umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya
Iyo tangazo ry'igisata cya Human Rights Watch muri Afrika yo hagati rivuga ko mu gihe mu Burundi ukunumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje abategetsi berekanye ko badashobora kwihanganira wari we wese igihe bata muri yo mpabanyeshuri ndwi mu ndwi heze bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo Lewis Mwaji umuyobozi wa Human Rights Watch muri ako karere yibutsa ko bagihagarikwa ku munsi wa kabiri w'indwi heze abanyeshuri bose uko barindwi baciye bajanwa kumvirizwa imbere y'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo umuhungu w'imyaka 13 yaciye arekurwa kubera ata myaka yo gufungwa yarakwije mu Burundi fatirwa kuri 15 abandanye asigura ko abigeme batandatu baciye bajanwa mu gashoko k'igipolisi Munyuma batatu muri bo bahavuye barekurwa mugaba abandi batatu bari munsi y'imyaka 18 bagumijwe mu gasho gushika mu mpera z'indwi ku munsi wa mbere w'iyindwi bagirijwe icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu bagashobora guhanishwa mu nyororo w'imyaka 5 mu gihe boramuka bagiriye icyaha Human Rights Watch imenyesha kumwe mu bavyeyi bafise umwana afunzwe kwa gatandatu yatanze ubuhamya avuga ko abo bana bafise n'ubwoba bwo gufungura Iryo shirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu rigaruka ku byo rivuga ko ryatohoje mu 2016 aho abakozi b'iperereza bafashe abanyeshuri umunani kubera banditse ngo ja hanze canke turanze kiringo cya gatatu ku ifoto ya president Nkurunziza mu bitabo byabo uwo mwaka nyene Human Rights Watch bandanye ivuga ko abanyeshuri amajana n'amajana birukanywe mu masomero kubera basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bakoresha ico gihe haciye hagenwa umugwi w'abashinga amateka wagiye mu ntara zitandukanye Abawugize basabye ikigongo abana banasaba ko hakomezwa inyigisho z'ukunda igihugu mu mashure umukuru w'inama nshinga amateka Pascal Nyabenda we yabonye indi siguro muri iyo nyifato y'ibibondo
abana bamwe bamwe murabizi ko bakwezwe mu manifestation bamwe bamwe baragiye muri za manifestation urumva rero umwana avuye freshement muri manifestation kandi yumva ibyavugwa muri manifestation kugira iyi comportement murumva ko bica bibintu automatique gucagira iyi comportement abonye igitabo hama kabona ifoto y'uri kuri ico gitabo n'inyene yavugwa muri zo manifestation ndukuvuga rero yuko atawuhakana towe carte yuko biri ampirie
Human Rights Watch hamagara abategetsi kwihutira no kwibanda cyane kwihagarikwa niburanishwa ry'abantu bagirizwa ibyaha byo guhonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu aho gufunga abanyeshure basibanganya amafoto Muri kino gihe runanife na debe rwita ineza abana mu Burundi rwasavye kwa abanyeshuri bafungiwe mu Kirundo borekurwa bakarenguka bidegenza hagashirwa imbere impanuro ababyeyi nabo batakambiye abajejwe indero n'ubutungane guhikigongwa abo bana hagashirwa imbere amatohoza yimbitse mbere batatse n'umukuru w'igihugu berekana ko abana babo bashobora kuba atari bo bakoze ayo makosa bagirizwa kuko ivyo bitabo vyatiwe kuri lisa ya Kirundo bizanwa ku ishuri nshingiro akamuri kandi ko hari hashize nk'imyaka itatu atasuzumwa gibitaburiba Nestor Musafiri umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo yabwijwe rya Amerika kwidosiye iri mu butungane atacho yivuga ko twagerageje kurondera umuvugizi wa president Nkurunziza ariko twamukenye Eroge Wilikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Kira
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
bamwe mu bagenda namugira wasida mu ntagitega baratinya ko bamenyekana mu banyi bakabigira ibanga ryabo. Iyo nyifato ituma ababanyi bashobora kwandura umugira wasida mu buryo butandukanye. Umuhuza bikorwa mu kigo ANSS mu ntagitega ahanura abagendana umugira wasida kubimenyesha mu miryango kugira ngo bamenye ingene bifata. N'inkuru ya Jean-Claude Shimimana menyesha makuru iradio Ijwi ry'Amerika igitega mu Burundi.
Kwihanganira imibonano mpuzabitsina ku bantu batabana igihe cyose nabo bubakanye ntibishobokera bose. Umukenyezi aba muri komine n'intara ya Gitega bivuga yiganisha ujya Amerika ingene yanduye umugera wa sida.
Nari isanzwe afise umugabo akaba akorera ngaho igitega mu bikorera utwabo akararaho asubiye ku gasozi indwara aza yayanduyeyo. Hanyuma haciye iminsi barambwira ati jewe ngaha andagwaye tiratanze kugupimisha nawe umenye ukuri ndakunda caranzana mu kigo cya NSS barampima baca basanga ndagwaye.
None we umufasha wawe kubwiye ati ahuraho ndagwaye nawe bikeneye kuza kwipimisha wavyakiriye gute?
Je maze kumenya yuko ngwaye nkamenya ko ari we yanyandukije naciye nibaza nti nawe nyene ntiyabinyoye mu mazi ntihajya kwihangana n'ibintu bigoye. Sinashoboye kumufata nabi gushika n'uno munsi ndamufashe neza kuko yanyipfuriza urupfu ntiyari kuntwara kwa muganga yari kureka nkahwera kugira yironderera abandi.
Uwo mukenyezi akwije imyaka 61 yatahiye umwana umwe yavyaye umugabo wiwe ataraja gukorera mu gisagara.
Yatanguye kuza gukora ino tuvyaranye umwana umwe w'imfura caraza gukora ino nta n'undi mwana nasubiye kuvyara kuko ibihe vy'ivyara bigeze yabatahara. Nyuma akaza umunsi bidahuye cyo ntahira uwo mwana ama rero bakaza baragomba kunshurashuza abantu nanje kubera nsanzwe narize ibintu bijanye n'amategeko yo kubaka nagumye nifashe neza gushika n'uno munsi nsaze ku mwana umwe ubu naraciye.
Kuba hagendana umugera wa sida uwo mukenyezi twasanze mu kigo cha ANSS mu gisagara cha Gitega ishira hamwe rifasha mu kugwanya umugera wa sida mu Burundi amenyesha ko yabigize ibanga
mu kibano n'icyo tabize n'umufasha wanje n'uwo muhungu wanje n'umuryango n'abuzukuru nta numwe abizi kuko yenda mutse ngiye kuri ANSS hagati bampaye kaheze nishobora guteka umutwe w'ivyo mvuga nti hari ibigiye kundondera igiteka sindabivuga gushika n'uno munsi ni kuri isaha gahase shobora kuko buca banyinura muhira hakomana nabivuze nubona napfuye.
Twamubajije ko abagendana umugera wa sida bazwi mu kibano ko boba bafatwa nabi n'ababanyi babo yishura ati
yabazi yuko bagendana umugera wa sida bamaze kubamenya mu kibano barabinuba bakabinuba gose eka mbere yo barabinuba cyane niworaba nico gituma maduca tubinuma twebwe mu kibano bakomenye kugwa yumugera wa sida nacyo bwo gufashyamo icyo bwo gufasha ni gitwengo bakakwambara bakagutwengesha n'ahandi hose. Iyo niyo fashanyo iri mu kibano iwacu duherere nico gituma twirinda kubivuga.
Kugendana umugera wa sida ntivyakigwa cyo kimwe ku bantu bigatuma n'inyifato zitandukana abashoboye kuvyihanganira barabimenyesha mu muryango n'ababanyi bakabimenya ariko hari habo bigora kwakira bagaca bahitamwe kubigira ibanga kugutinya uko ababanyi bohava babafata. Muganga Janine Ndayishimiye umuhuza bikorwa mu kigo ANSS igitega bivuga yabwirije ujya Amerika ingaruka mbi ziva kuri abo banyegeza ko bagendana umugera wa sida.
Intambamye ya mbere bishobora kugira nuko iyo harimwo umwe n'uwundi ashobora kubonana n'abandi bantu nyuma y'urugo kubera batababanzi ku ikintu na kimwe bashobora gusanga banduje mu kibano. Ikindi ni ibyukoresha bibitubura uruhu murazi bikora n'abantu bagwara bakagwazwa n'ababanyi gato usanga icyo gihe bashoboye gukora nko ku maraso y'uwo muntu watavyo baje tarakimwe babizi ko batanikingiye canke hakaba ikintu cyo tuma umwe n'undi yikomeretsa undi bikamushikira. Ni kuvuga ko iyo batazi ikintu na kimwe nawe ntabahishuke kubibabwira bashobora gusanga baranduje ukuna kuriya kubera batemanze icyo gihe yuko agwaye. Hari n'abagera ahantu ku rugero bareka no gupimisha abana babo kubera boca bamenye yuko abavyeyi bagwaye kandi bakibaza yuko abana nibabimenya bazoshaka genda kubivuga mu kibano. Urumva rero nk'umuvyeyi adapimisha umwana we kandi azagwaye nta bwicanyi busumbugo kuko aho tugeze ubu nuko abavyeyi bagendana umugira basita bupimisha abana babo bose bakamenya amagara yabo bakabaronka ayo mahirwe nayo kuja ku muti kugira ngo nabo bagira amagara meza.
Uwo muganga hanura umuntu wese amenye kagenda n'umugera wa sida kugerageza kubirengera ku buryo yoshobora kubimenyesha mu muryango n'ababanyi ba hafi bakabimenya. Amenyesha ko ubivuza abakingiye abandi kwandura umugera wa sida mu buryo butandukanye. Abakinze kandi ingorane zoshobora kwaduka mu muryango canke mu babanyi zivuye ku wapfuye agenda n'umugera wa sida tigeza bimenyesha. Jean-Claude Nshimirimana, Igitega, Ijwi ry'Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi ry'Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumvira radio Ijwi ry'Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twateguriye birabandanya.
Mumunota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi ry'Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi ry'Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi ry'Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mu kane gaheze twabwiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu rihanini na hagati y'akazi na muntu Human Rights Watch risaba ubutegetsi bw'u Burundi kurekura abanyeshuri batatu bafungiwe mu ntara Kirundo bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nazwe yagiranye na Ferdinand Simbaruhije umunyamabanga mukuru w'urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe aharanira ineza y'abana mu Burundi FENADEB bagarutse kuri icyo kibazo. Simbaruhije yatanguye yibutsa uko iyo dosiye yatanguye.
Uko byagenze bose hamwe barabana bashika indwi, ariko rero ubwo nyine bagifatwa umwe abatanu imyaka yuko adashaka gupfungwa. Uyu mwana rero baca bamurekura wacata na asa yafashwa abana bashika kuri batandatu babigeme baraguma yo kumaza matohoza. Niho rero mu nyuma zaho batatu muri barekurwa, rero hari batatu rero bagipfunzwe. Abo batatu rero bagipfunzwe uno munsi mu gatondo twaronse inkuru tubwiye yuko nabo uno munsi yari byahindutse, kuko uno munsi mu butungane bashinze ko abana mu Rwanda yapfunzwe ugenda ko amatohoza arangira.
Hariho umwe atarakuje imyaka 15, abandi batatu turumva aho bari. Abandi batatu bobo kwera iki barekuwe bagenzi babo ntibarekurwe?
Twabise ko by'ukuri nk'uko mubivuze ko hariho batatu barekuwe, ni ukuvuga basanze ataki bagira. Rero ngira ngo murabona ubucamanza, urabona ingene abacamanza bagira amanza amatohoza yabo. Rero twebwe numva ko muri hano twebwe mu runani nibyo turabikurikirana cyane, kuko turafite abanadufasha kubikurikirana bari ku rubuga. Rero twese ndavuga ngo mbega ngo byagenze gute ido n'ido ko umuntu agasanga atabwiye neza uko bimeze neza. Ariko mugabo cyane babwiye cyane uko urumva abo bariko batanze bobo bera, ni ukuvuga basigaye batanze ariko ibintu bakishwa kubandana inyabakorera ko kugira ngo barabe ko atore bagize bagiye muri aya makosa. Rero bimeze gutyo. Ndetse icyo nabwiye cyane uko bari bavuze ko abo bana, kuko murazi ko mu ntara ya Kirundo ntabwo hero rihari yabarabigeme cyangwa abapasoni, ariko gituma bashavuga bati abo bana bose bacaga mu bihe by'ingozi. Rero ibyo niko bimeze. Ariko ikindi babwiye nuko naho bimeze gutyo urumva umushingamanza twumvise ko agomba kunguruza urwo rubanza, hanyuma kandi ateza kubikora wenyine mu kigo kitarenza amasaha 48. Uko rero niko byifashe. Rero netwe natwe nk'umunani nta kuntu tuba twikurikirana ku muntu ku muntu utavyukuri tuba turubaza byaho bigeze. Nibyo nashakwashikiriza.
Ego, hanyuma hariho uwitwa Abdule ya telefone imbere ko muza kumuronga, avuze ati abo bana baremera ko babikoze, nimba barabikoze babikoze babishaka canke bavuge.
Uko bimeze urumva mu gutora bwiye cyo turumva nuko urumva kuko nuko bavuze ko bashaka kubana aya matohoza birekana yuko abana batabyemeye. Urumva rero kandi uko twabyumvise nuko ibitabu byabaciye niko abana bashiki bararonze ibitabu nibyo byaci imbere, hanyuma rero mugabo byabize biva hari ntawuzi neza ingene byage ntawuzi neza by'ukuri ukuri hakuri. Rero dutse tumurumva mwumvise ko basabye gutunganya basabye ko ngo ikiringo cyo kubandanya bagira amatohoza. Rero nuko bimeze urumva rero nta bana babyemeye kuko babyemeye aho urumva ngira ngo baca basiga igihano.
Hanyuma mbega mwarabonye ivyo bitabo bavuga ko basibanganije, mwarabyibonere n'amaso yanyu?
by'ukuri jewe sindashobora gushikayo mu rwumva twarumvise ko bavuga ko ngo byasibanganizwe ku maso ya mu gihugu rero zese ngo mutse cyangwa akibona mu gatwarumvise ko twavyumvise ngene ko bavuga ngeto ntawo kimeze twavyumvise
hari isano vya bifitaniye na bimwe byigeze gusibanganywa muri 2016
ivyo kubitora ko ivyo n'ibintu byoroshye gukora ubuvuga kuko deja kuko nguna munsi nkuko mwabyumvise urumva ntibarafata ko n'abana ari bo babinabikoze urumva kuko ari isano kandi tutabona neza ibyo ari byo tutabona neza ko abana ari bo babikoze biyogora kugira ngo kwemeza byo tugora
mbe abo bana twumvise ko ari 15 16 na 17 bari mu wakanga
bari mu mwaka w'indwi
bose barigana mu ishuri rimwe
bari mu mwaka w'indwi bose
hama ibitabo byasibanganije ni ibitabo byerekeye icigwa kimwe
tavye ke zigwa kimwe ivyo twabuze ngo bivya ma science ni
humaine ku rongo wa telefone turase abanyagihugu basu tubazo dutandukanye sabato ora twumva
yego neza ndabumva radio rya America ndi hano mu Rwanda mu murenge wa Mubuga mu kagari ka Nyagatovu hano ikarongi nubwo dufite ibazo rya network ariko ndimo ndabumva neza
akabazo canke intererano ku mutsumire
nagira mbaze iri hadyango muza mahanga ya Human Rights Watch n'indi miryango irengera gatega kazina muntu ikunda kuvuga iyo hagize nk'umuntu urugo urukwagirizwa icyaha noneho bagahaguruka bakavuga yuko abo bantu batagomba guhanwa cyangwa se bakavuga yuko abantu bari kuzira akarengane ye nagira mbaze ese imiryango ya Human Rights Watch irashaka yuko abantu bagirizwa ibyaha bajya badafungwa cyangwa ntibabiryozwe kandi babakoze ibyaha yenumva bagomba kudusubiza kuko iyo miryango mpuzamahanga ikomeza kugenda ivuga yuko abantu bahohotewe kandi nge ndabona umuntu wese wakoze icyaha agomba kubihanirwa niyo yaba ari gukekwa ariko agomba gufatwa mu gihe bari gukora itohoza kugira ngo akurikiranwe ariko imiryango mpuzamahanga ntivuge ngo ari guhohoterwa kandi aba yakoze icyaha
ugira umunsi mwiza
gukurikiranwa baze kubidusubiza murakoze cyane
ugira umunsi mwiza ngahambwe guca Rwanda mwumvise akabazo ka Sabato Ferdinand
nakubye cyane kandi nibaza kongira ngo nakubye na ibitege neza cyane ko siyabajije
yego
mu byukuri twebwe ico twovuga twebwe nk'umuntu nani nuko burya twebwe umuntu wese uko ari kose naho yo mwana umuntu wese agize ikosa byukuri twe tuvuga tuti na hanwe ariko twe tuvuga tuti ahanwe mu byukuri bigaragara neza ko ari we yakose iko yakoze ikosa kuko rero mwabyumvise nuko abana kugeza no munsi ntaho fata ko ntaho ngo nibo kuko mwabyumvise ko urumva na matoza amanza matoza tabandanya ariko twe tugira tuti dusanze byukuri ari byo n'abana bafite kandi nabonye kuko burya icyo nabwiye cyo nkuko na uwo muzi naheze kuvuga kuko mu kwigiho umuntu adasanzwe n'umuntu twese twubaha n'umuntu by'ukuri atawo dakwiyuba ko rero nico gituma tugira tuti ntawo mwa ko dusanzwe by'ukuri bagize bakosa nuriza ko problema abana n'abana bohanwa
baramutse bahanwe
ntagire ngo twebwe nk'umuntu ni twe ntagire ngo tuvuga ngo ntibahanwe tuvuga tuti mu by'ukuri ukuri kuja habona ntagire mwana n'umwe by'ukuri ahogwa ubwikeke
hanyuma bahanwe bohanishwa igitabo mpana vyaha canke bagahanishwa amategeko y'ishuri kuko bari ku ishuri
cyane cyane cyo kibazo mu by'ukuri ko twebwe ko tubona nuko burya muze muri umwana giye makosa ku ishuri abafite amategeko amura ku ishuri no kuvuga hari byo bita reglement scolaire no kuvuga amategeko ku ishuri kandi byo kuna nyene ko tuyazi na amategeko afite atekanye bitari bike atekanye ibihe bitari bike rero umwana rero batubwira kuti ari ku ishuri na hanwe amategeko nyene amuhande by'ukuri hanyuma kugira ngo nabagenzi biwe nabo nyine babone ko bagitwa tinya
hanyuma rero kutugarutse kuri amategeko agenga amashuri atandukanye ya yandi reglement d'ordre intérieur bavuga mu rurimi rw'igifaransa kera hari abamwe ati umwana aracegwa tumukura tatu umwana gatresha tukamukura 10 tukongera tukamuha ubusa yaramuka ko zibi bikagenda gute ubu amategeko ahari mu mashuri atandukanye aratomora neza ico umwana abwirizwa guhanishwa mu gihe yononye ibitabo by'ishuri haba mu kubitabagura haba mu gusibanganya ivyo vyose bishobora gusangwa muri ico gitabo yabaye mafoto y'abinyandiko zitandukanye
kumurizanye n'ibyo gusibanganya ifoto kumburengera ngo sibindi twofata ko rije yakira cyane uko mwavyumvise iwacu byatangiye kuboneka mu mwaka 2016 no kuvuga babona ati aka ishakuri itatu no kuvuga kino fata ko burya amateko y'amateko y'ishuri tanke ndetse n'amateko yanda ya tuko ayine ya igihugu amateka arahindagurika no kuvuga ibintu byose ushaka usanga bitanze gutyo o mbwa ukeneye guhana umwana by'ukuri ukeneye kuraba ingene umuntu ya kumurongo uko bikose ntubura igihano kizanye niko sabe iryo
twese kandi na la kuyundi murongo wa telefone ya Laikaze
ego ndakumva munyamakuru
ego nakabazo canke n'intirano ku mutumire Ferdinand Simbaruhije munyamabanga mukuru wa Finadeb
oya ni intererano
kikibazo cy'aba bana basibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu ubusobanuro bwabyo nta bundi rena uyu mukuru w'igihugu yaje 2005 azari umukuru w'igihugu mwiza yumviriza ibibazo by'abanyagihugu akundwa n'abanyagihugu kanatsinda yaratowe atorwa hafi 65% 2005 aramamara abo muvyeyi w'abarundi bose abo muvyeyi w'abakene cyane cyane abo mugenzi w'abana abo mugenzi w'abasportif ariko 2010 bigeze ijabaye mu bundi mwagiye mubona leta yiwe n'umugambwe wiwe bagunye bakora ibintu muvuga bitari byiza abana bishe abantu kuva mu bya ruvubu n'ibyahe ndabisubira mu bya gatundu
ariko turaza kwirinda ibyagirije kuko tudafite urundi ruhande ruza kwisegura
yego umbabarize nyenda kubwira aho byahereye aho byahereye rero bimaze kugeraho iyo kuri ico umuntu hasigara impfuzi uri hasigara umwicumu n'umujyango w'umuntu rero bigeze 2015 ho byabaye bibi cyane gose niho rero haki hatangura za ndirimbo zamuhayagiza ba bana bamubyinira ku kibara baratangiye batangura kugutwagwa n'agashavu kubera kubura ababyeyi babo kubura ba onkere babo abatante babo kandi bakomba kuva bivugwa ngo ni leta yankunzira ni leta yankunza ni leta yankunzira urumva umwana mu mutwe yatsiye developer ko nkunziza ari umuntu w'umugizi wa nabi rero niho byahe nonese ko kuva kera twe dufite bitabo birimo kwa gasori tarimo ndadaye umuntu ariko bwo na sibanganye igitabo kirimo umukuru w'igihugu n'umwe kandi zina aho byigeze biba naho ntibabironderere ahandi hanyuma wari kuravuga hari ikibazo wabajije umunyamakuru wabajije Ferdinand ntiyagusubiza neza ati nta kindi gihano bari kuronka muri reglement d'ordre ya reglement scolaire ibaba bafite ku ishuri ego hari yo article ivuga ngo destruction des biens scolaires kuko ivyo ni bijya muri cadre ya y'ikosa rya destruction donc ukwangiza konona igikoresho cy'ishuri
agacanwa gute agacanwa gute iyo yaramutse yononye ivyo bintu
yesho sanga bivana kera ari nk'ikirahuri wamenye baragipima mu byo yakaza kwizana bakagisubizamwo wamenye umupira hari abantu bamenye imipira ya vore bakayitobora hari abana bonona icuma muri laboratoire barestima bakaraba nk'icyo gitabo kubera kizokora kigakoreshwa n'abandi bana bazoza n'abandi bazoza igitabo n'ikintu kibikika rotri y'amanota 15 abahaye
ngiye kuvuga ku bibazo byo kwanze kwa Alain zindi azakungira ngo yavuze ati yo yiza kumbe ukuntu abana babona mukuru w'igihugu ndetse navuze n'ibijyanye ngo n'abatabanza babarizere n'ibindi ariko ngiye ngo twebwe hano muri rwanda twebwe ivyo n'ivyo twoza mutane kuko twebwe huya tuvuga ikintu by'ukuri nuko twa tugifite icyemezo nuko mukino gihe no munsi niraza ko nta kigwa kiri akogwa uno munsi cerekana neza ko abantu bafite kuntu na uyu tanko uyundi bidanye kumwe n'ibihe turimwo rero ngira ngo muri kito bimeze gutyo rero niza ko ngira ngo ibihambaye ndetse no fata ko nitwagwa twe ku hano n'undi mwana n'ifina deve ko ngo bya iva twewe igito iva ko nta tubona nazo tuzi rero ngira ngo ni habona ibigo bizobyerekana niho twaje tukagira tukashikiza uko ico kigo izo tayi duhaye rero ntaje ndaza mutane hanyuma yakoze ku mpaho ati bidanye nazo na no kono ni foto yavuze ngo ngo ni description scolaire bon de bien scolaire bon idio ni juro bari hano kandi navuze naje kumbwira nti kuri kose kugira makosa yose byabaye barondeye ikosa by'ukuri bijanye ikosa ntagiye ntibodibura mwabiye kene ko by'ukuri yo yo regrema scolaire koko irahari yare kugira ngo ikurikizwe twifuze kugira iteka uko kugimeze by'ukuri isomwe bayirabe barabire ingene bo hanabana by'ukuri atababaje kuko navuze ko abana nkuko navuze ngitangura abana byabo biragoye hari umwana ibintu atazi ndeko aragira rero urumva biragoye by'ukuri ariko ngira ngo reka tunye turabe iyo bitera bija ngira ngo vuba cyane ngira ngo bizodadanuka kuko nabwiye ko no munsi hari amasaha 78 asigaye kugira ngo bibaze cyo kongura
turashimiye Diane n'umutumire wiwe nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye ingenieur ya dufashe munga bwizuma hamwe na Fasire dufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye reka dusubire kandi tubibutse kwijwi ya America risamyanya i Washington DC mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 no ni metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu turabashimiye namwe inshuti mwese rero mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi ya America mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.